Uyaraganda gwe mupfaso ni wiwe yamenyekanye ku izina rya Misago Nestori asanzwe ari umusirikare akorera mu ikambi y'amajane na 221 ikorera mu ntara ya Karusi hagati mu gihugu cy'u Burundi. Abanyi biwe ku mutumba wabatiye bavuga ko bumvise induru ya nyakwigendera niyo nkuru Sylvain umukenyezi wa Misago Nestor ariko bitaboroheye gutabara abanyagihugu nyene bavuga ko iryo barajyaguye ku murango riva igihe cy'isaha 8
je nabibonye byatanguye nari ngaho ndiko ndamesura nzambona rero numva induru nzambona rero umuntu araryamye hajya niho umuntu nyene yacaduvuga ngahakumbuka asanga umupanga agize uko ugize ngo henga nguvuze induru cyane agaca kuza ko gaca wiruka akaze ngahare niho yaca muhotereza aha anyaho yamutema guye imipanga nyene yo mwizo si hose nyene niyo yagiye imica nyene oya hame yaravuga ibijambo ngo sinari nakubariyeje ko nzokwica handi nakavuga ngo we ngona wari ukwiye ngo inonzu kuyibamo ibindi nyene ntitwabyumva kubera twatera duhunga yacakiriza umupanga
je twe twabibonye ari hajyari karamujema nga yari rusa camujema yayaciyagwaho aho haramaraso acamujema ipanga ryo mu izosi acarapfa
nyamvyimbure hajyari karakirira mu izosi hama mbona rero aguma zibura nyina zibura afukura naha atema namagura atema abapolisi baje yaciye yinjira mu nzu amaze kwinjira mu nzu kugira byo bateka amabuye ajya hejuru hamaca soka ateruye umwana ubundi nafuse ni telefone mu minu hanyuma rero arishikana cyo aramuboha amaze kumuboha abapolisi bo muri gihe baca baraza nabo nyene bamaze kuza baciye abantu babigize inyuma hama baca bamutwara mu ruyigi abantu barashobye abantu bamwe arafuse namabuye abandi bibando nyene hapo simbere wa mutanga wacha wa mwinchi
mudame ya rasa hotu asuhu kaputi nduru ngo ni muntu abare kandi hose jeni baza ko yari yamuhereye muntu kuko yamaze gushika aho imbere ntiyabaye akironka ijwi ryo gusubira ku buroba hamaca guma mutemakura mutema zaravuga amajambo ngo ayo majyama yawe ngo ngira siwe upfuye amaze kumutema ntiyarakironka ingufu zo guhaguruka atema subira ajya gukarisha umupanga karisha jere naguma mboroga mvutse induru abantu baraje ntibari gushobora kwegera kuko yaca atwara igipanga ngo nimuze ndabereke agaca bashira agaca subira kandi gutema aho hosha hose yatema ikiziga cyaheza ibyo niko byagenze
none mu bisanzwe w'umwanya wabo bari basanzwe babanye gute
eka nta ni je nari ndahari nta n'induru yari yahazindutse umudame yari yazindutse ateri utugori hajya inyuma y'urupango umugabo amuharira aturi kutera ibigori ngaho te kandi ari mu ijojo ati bireke ubitere hariya ngo reka ngo nanje ngo ntere ngo ndazi ko bizoza bazindutse baganira neza
kubanye gihugu bari kumwicara we nyene bari guhamba babi
ndikiminwe Yosefu umukuru mutumba wabatiye aremeza mu makuru akavuga ko abanyagihugu bagombye kwihanira igipolisi kitanyaruka kutabara
ahubwo kugira sohoke igipolisi nico cyahashize nico cyamusohoye nanda kubwa abanyagihugu byose n'abanyagihugu bari kumva aho batora amabuye ngo bagomba bamutere na ngo bamujyane n'uwo mugore wiwe bari bashavuye kubera babonye amwishe bunyamaswa
uyagiriza kugandagura mukenyezi wiwe akaba yaciye atwagwa n'igipolisi gushika yinjijwe mu ibohero rikuru ryo mu ruyigi bamwe mu nyagihugu bibatiye bavuga ko abagore bo kuri uwo mutumba basigaye bahohoterwa kubera ingeso yo gutunga bahabara isa n'iyabaye ndanse kuri uwo mutumba ari naco gituma ingo ziguma zihungabana ibatiye muri komine ya Butaganzu intara ya Ruyigi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika.